Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Ikira abandi bakageze mu mashira hamwe tugatwenga uri bazogutora abana bago tuzogutora mugeze urabe ukumva ubwoba kubera abagabo baguma dukengera. Niyandikishije uwundi mukenyazi yari yagiye kuyandikisha araheba ningo tugende ngo tunaheze ngo n'umugabo wanje ngo yarase nti reka twiyemere.
Ubu ni Madame Christine Ufitinema wiyamamaje nk'umujyanama w'umutumba mu matora y'umwaka 2025 mu Burundi, avuga ko bisaba umwete kugira ngo abagore biyamamarize imyanya mu buyobozi, kuko ngo n'abagore ubwabo badashyigikirana. Ibi ni mu gihe isi yizihiza umunsi wahariwe umugore. Inkuru kimwe n'izindi zirimo impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zivuye muri Kongo turayigarukaho mu mwanya muto. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Edi, turahera kuri Somalia. Abategetsi babiri ba leta ya Somalia hamwe na babiri mu bari babacungereye umutekano barafuye ejo kuwa gatatu inyuma y'aho imodoka barimwo ikiriye kuri bombe yari yatezwe mu ibarabara mu manuka ubushira uburengero bwa Mogadishu. Umushikiranganji w'umutekano wo muri leta yo mu ntara yo mu manuko bushira uburengero hamwe n'umushingwamanza w'iyo leta hamwe na babiri mu babacungira umutekano nibo bafiriye muri ico gitero, bivugwa na Mohamed Sidow Abdulham, komiseri wa district ya Wanlawenye. Abategetsi ba Somalia babwiye ijwi rya Amerika ko abo bategetsi bafuye bari bavuye mu nama yo gutegura ibitero bya gisirikare si musiga bigamije kongera kugurura ibarabara rikuru ryacishwa mu ifashanyo zo gufasha abanyagihugu. Nta muhari uri yitirira ubwo bwicanyi, ariko Al-Shabaab niwo utega imitego nk'iyo ku mabarabara ku bategetsi ba leta, ku basivile hamwe no ku basirikare ba Amisome bari muri ico gihugu kubungabunga umutekano. Abanyagihugu muri Sierra Leone jo ku munsi wa gatatu niho bagiye gutora umukuru w'igihugu mushasha, bizigiye ko azorongora ico gihugu co muri Afrika y'uburengero casinzikajwe mu vy'ubutunzi inyuma y'ikiza ca Ebola co mu mwaka wa 2014 cahitanye abatari bake. Abakandida 16 nibo bahiganirwa gusubirira Perezida Ernest Bai Koroma arangije ibiringo bibiri vy'imyaka 5 yemererwa n'ibwirizwa nshingiro. Abari imbere y'abandi mu majwi ni Samura Kamara w'umugambwe All People's Congress, umugambwe uri ku butegetsi, hamwe na Julius Maada Bio arongoye umugambwe w'abanyagihugu People's Party. Iyo migambwe uko ari ibiri niyo yagiye irabisikanya ku butegetsi kuva ico gihugu ciganzuye intwaro y'ubukoloni bwabongereza mu mwaka w'1961. Ubwinshi bw'abitoza bushobora gutuma haba igice kibiri cya kabiri cy'amatora mu gihe hatawoshikana amajwi 55%. Abantu batatu barakomeretse bikomeye ku muhingamo w'ejo kwa gatatu ni nyuma yaho bacumitiwe imbugita Ivienne ni ku murwa mukuru wa Autriche ku mugabane wa Buraya. Igipolisi kivuga ko abo bantu bacumitiwe muri district ya Leopoldstadt hafi ya parki ihurumbirwa cyane iri ku murwa mukuru Vienne. Uwabacumise yaciye ahunga gushika ubu aracaronderwa n'igipolisi. Ababibonye bavuga ko uwo mugabo yacumise abantu batatu bo mu muryango umwe, barimwe umugabo, umugore wiwe hamwe n'umukobwa wabo. Abo bantu batatu barasinzikaye cyane bakaba bariko baravurirwa mu bitaro aho nyine Ivienne. Hano muri leta z'umwe za Amerika mu gihatandwi irahera leta z'umwe za Amerika iciwemo n'igihuhusi cy'umuyaga gikomeye. Amerika yiteze neje nyinshi cyane cyane mu bice byo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Neje irenga santimetero 30 niyo yitezwe kugwa mu karere kava mu gisagara cya Philadelphia gushika Boston. Kuva ejo kwa gatatu inyuma ya saa sita indege zirenga 2,600 zarahagaritswe kuguruka. Kuri wa kane hakaba hategekanya ko izindi amajana 3 zishobora kwiyongera kuri izo ntiziguruke kubw'iyo neje biteze. Mukurangiza ha muri Amerika kandi amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko President Donald Trump kuri wa kane ashobora gutera umukono ku itegeko riri ko ritera amahane rishira amatagisi ku vyuma byinjira aha muri Leta Zumwe za Amerika. Amakuru itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Reuters rivuga ko ryahawe n'umutegetsi yegereye President Trump avuga ko izo ngingo zishobora kuzoca zitangura gushirwa mu ngiro inyuma y'indwi zibiri President ariteye ku mukono. Ayo matagisi bitekanijwe ko ashirwa ku bice 25% ku vyuma bya acier hamwe na 10% kuri aluminium byinjira aha muri Leta Zumwe za Amerika. Ivyo Trump avuga ko bisubiza inyuma ubutunzi bwa Amerika kuko bisanzwe bizimbutse kandi byinjira ku buntu. Umuyobozi w'ikigega mpuzamakungu FMI Christine Lagarde ejo kwa gatatu yaragabishije ko hashobora kuba intambara mu by'uguhanahana ibidandazwa. Avuga ko iyo ngingo ya Trump ishobora kuzosubiza inyuma urudandazwa mpuzamakungu. Lagarde akahanura abegwa ni nayo matati kuja hamwe bagatorera inyishu ico kibazo.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejweho na Aloise Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri iyi tariki ya 8 ukwezi kwa gatatu buri mwaka isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Uyu munsi ubaye mu gihe mu ntara ya Makamba mu Burundi 6.5% byonyine aribo bayoboye imitumba. Iyo mibare ntishimisha abagore bari mu ihuriro ry'abakenyezi bemeza ko nabo bake bari mu nzego bakora neza kuruta abagabo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chrissy Munezero mu ntara ya Makamba.
Nkuko mugujejwe amatora mu ntara ya Makamba uvyerekana ku baje n'amabimitumba 6,695 batowe mu matora y'umwaka 2015 12 n'abakenyezi. Muri abijana 2,8 bonyene nibo bagomwe ngo barongore imitumba mu mitumba 1,309 igize iyo ntara. Fitinema Christine ni umukenyezi w'imyaka 56 w'abana 8 yaronse amahirwe yo gutogwa kurongora umutumba wa Kirama muri komine ya Makamba kuva mu mwaka w'2005. Avuga ko kugira ngo yubahuke kwitoza byamusabye kurinda.
Nari umudandaza w'ibitoke ngakanyurwagwa. Mu nyuma rero abantu b'abagabo bariko baratoza amatike aho yoje kunyaka tagisi ikwiranye n'ibyo ndiko ndadandaza n'abakenyezi bose tubana n'ijo ariko dutunze agaca yizanira ubido ngo tumurongerere inzoga jana kumihira zikubehera iki bintu kuguma tubisabira ko tuti turashoboye na twebwe bacha duhaye amatike tukeganya amafaranga ateranye ubwoba kandi tutivunya kandi tunezerewe mu miryango.
Kugira we n'abandi bakenyezi babana ku mutumba Kirama borohegwe, Fitinema Christine yafashe ingingo yo kwitoza mu baje inama b'umutumba mu matora mu 2005 ariko abandi bakenyezi ntibamushigikiye.
Ahubwo abandi bakenyezi mu mashira hamwe tukatwenga ubundi bazogutora abaye nabo ngo tuzogutora ngo geze urabe nkumva ubwoba ubwoba kubera abagabo baguma dukengera. Niyandikishije ubundi mukenyezi yari yagiye kuyandikisha araheba ngo tugende ngo je naheje ngo n'umugabo wanje ngo yaranse. Nti reka twiyemere mu kirundi we no uvuze kuyemera benshi bumva yuko umenga nakagaye.
Muba mushi intege harimo n'abagabo batemera yuko umukenyezi yobarongora
bakancheka muri byinshi nararika nkikoranira bagacinyima gusibya. Munyuma rero bakigisha n'abandi bagabo ngo ntago twangwa n'umugore ngo baradutwenga abandi ngo yindi mitumbira dutwenga. Izo rero bibaye gutyo haragera rero igihe cyo mu myiyamamazo ikurikira ngo twese ngo dusubira gutwagwa n'umugore gutinda aho numva ubwoba ntikengera ndabihebe. Naribaza ingorane kandi zaranahatswe
uwo mukuru w'umutumba agashima ariko ukugenda umugabo wiwe amushigikira mwihuriro ry'abakenyezi bararaje gushinga no kugene urugero rw'abakenyezi bari mu nzego z'intwaro ruri hasi mu gihe abagore berekana ubutwari mu mabanga bajejwe niyo nsaba Donavine arongoye iryo huriro imakamba arasaba na cane cane abarongoye imigambwe n'abajejwe intwaro ko aho bishoboka imiburiburi y'ibice 30% by'abakenyezi bitangwa mu nzego yorenzwa
tubirabye mu byavuye mu masezerano y'Arusha 30% bagifashe nk'igitigiri ntabanduka mugaba hose hose ni mu bice bimwe bimwe kuko ara usanga icyo gitigiri gishobora kurenga kuko n'imiburiburi nukuvuga yuko ari 30 canke bikaduga ariko bafashe nka bibiliya kumenya ngabakenyezi bategezwa kuronka 30% na 70% byokunda nta mukenyezi numwe aratumara amazi mu bakenyezi bato ngo yifate uko bitabereye abakenyezi usanga mbere iyo hageze ko batanga amanota bariko bararaba ati abakora gusumbya abandi nabahe turase ba musanteri babiri b'abakenyezi ico twabonye nuko no kugwego rw'igihugu muri bimwe bita ama evaluation de performance usanga bafise ibibanza biteye iteka cyane
ubwa Fitinema Christine umukuru w'umutumba Kirama inzitizi nkuru abakenyezi b'imakamba bakuye guhangana nukutiyemera
nta yindi ntambamye umukenyezi wese abonetse umukenyezi yemera yumva bishoboye nta mabuye ariho amabuye no kwitwarika abantu no gukunda abantu ku mutumba no kumva yikukunda ibikorwa by'iterambere ukabikoresha abantu nta yindi ntambamye ariho cyende baza ku mukenyezi wese hari yo kwitegura agashira ubwoba akumva yuko nawe nyene nashoboye akandi nta munsi umukenyezi bazoreha kumutera ubwoba ari imbere y'abagabo guko niko vyamye kuva na kera
Garden y'ukuri buramatari w'intera ya Makamba arashima kugene akorana n'abakenyezi bajeje intwaro kubandi bakenyezi abona ariko ko bataje habona ngo berekane ubushobozi bafise kugira babatore
yekagwe no bavunira yuko bazokwitoze nkuko abagabo nabo bitoza bazobona uwo bakwiye gutora kuko mu gutora umuntu ntibafuko batoye barabo umuntu abazobagirira kamaro mu bijanye n'iterambere imibano ubutunzi n'ibintu n'ibindi byinshi cyane ubuzima bw'igihugu uwo bitura nawe bakabona yuko ashobora kubatunganiriza rero no batera kamo ko abakenyezi nabo nyene bo kwitegura ni hagera mu 2020 nabo baze babe mu bambere bazo kwitoza mugabo kugira abagutore uko uvise imico myiza uko uvise imigenzo myiza nuko uba mu rugo nawe wawe babimeze neza kuko niwoza gutwara abandi nawe byo mu rugo wawe byakunaniye
mu ntara ya Makamba igizwe n'amakomine 6 abiri yonyene mabanda navugizo ntiyarongowe n'abakenyezi bamwe mu bakenyezi twavuganye ahimakamba bamenyesha yuko boroherwa gutura ibibazo bibabakiye abatware b'abakenyezi abenshi bakaba bitura intwaro mu bibazo birawe ubuzima bwabo nk'amatongo n'imigendranire mu ngo imakamba Chrissy Munezero ijwi rya Amerika
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu nkambi ya Kamanyola iherereye iwalungu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zavuye muri iyo nkambi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu zihungira mu Rwanda zinyuze ku mupaka wa Kamanyola uhuza igihugu cya Kongo n'u Rwanda ibyo bibaye nyuma yaho izo mpunzi zibarirwa hafi ku 3000 zanze kwiyandikisha zibitewe n'imyemerere y'umugore bayoboka witwa Zebia Ngenda Kumana mu kiganiro n'ijwi rya Amerika umwe muri izo mpunzi Françoise Ndayisenga avuga ko bavuye muri iyi nkambi kubera kubaho nabi no gutinya ko leta ya Kongo ishobora kubohereza mu gihugu cy'u Burundi ku ngufu yabivuganye na mugenzi wacu Diane Ninina Hazwe
ihejeje kujabuka tuvuye Kamanyola tusubiza ibugarama ku ruhande rw'u Rwanda tuvuye muri Kongo kuko Kongo yaratwimye ubuhungiro twari tumaze imyaka hafi 3 twashimye rero kunyaga amagara yacu turabe ko ahandi ho bashobora kutwakira abo bafite imitima myiza yo kwakira inkunga
muvuga ko Kongo yabimye ubuhungiro ariko baravuga ko banse kubandanya babafasha kubera ko mwanse kwiyandikisha biciye mu nzira impunzi zose zirinda kwiyandikisha biciwemo
baranse kwiyandikisha bakoresheje uburyo bwa biometri kuko bidahuje n'ukwemera kwazo cyangwa ko ngo yari bize yari yaracyemereye kutwandika bidakoresheje ubwo buryo hari hageze kwisohora amakarata y'impunzi ko yari yemereye ubuhungiro mugabo isaba hasere kwandika ico gituma se twayangiye hanyuma rero ugiye kubiraba uburenganzira bwo kuba impunzi ntibabutanga kuko wemeye kwiyandikisha ku bwo buryo bwa biometri babutanga kubera ibyatumye uhunga igihugu cyawe siguhubwo burenganzira bwo kubimungira ikindi gihugu. Irusenda hari kandi irimwo hasi ibihumbi mirongo ibiri birenga, imurongo hari abandi bangana gutyo. Ni Abarundi nkatwe bahunze igihe twahunga, egume baremeye kwiyandikisha kuri ubwo buryo bwa biometri, mugabo babubahaye atari uko bemeye gusa iyo yandikwa, ari uko baraje icyatumye bahunze igihugu cyabo. Ntitwumva rero igituma twima ubwo buhungiro ngo nitwe twase kwiyandikisha gusa. Ikindi nacyo twari bwicwe n'inzara, twari tumaze amezi abiri arenga guhera umwaka utangura, nta mfashanyo n'imwe twari tuturonka, atari uko baturonsa amazi gusa, abantu batagira aho basoroma bugarije mu ikambi, akaco bihereza kacefu cya ruguru batagira icyo bafungura. Twari twumvise ko n'amazi bahora baduha bayahagarika, mugaca mwiyumvira namwe ahantu hari abantu bangana gutyo batagira amazi, tuzakorera amacinya, tukagira tuti none twemeye gupfa, kuraba ko hari ahandi rero tworonka ubuzima bwiza, bashobora kutwakira bakadufasha.
Abategetsi ba Kongo mwabasezeye imbere yo kuja ngaho mu Rwanda?
Ntitwabasezeye kuko n'abanyere ntibigeze batubwira yuko ubwo burenganzira bw'impunzi batabuduhaye bayumvise hanze.
HCR nayo
HCR kubera itariki dufasha nta nicyo twari tukivugana, urumva hasa nuko tanamigenderanire twari tubifitaniye nta nabo twasize.
Ariko kandi iyo RCR muvuga ko itabafashije ngaho muri Congo ni nayo ikora kuri ayo mategeko nyene mu gihugu cy'u Rwanda, murahava mwibaza ko baza kurenga ku vyo basanzwe bakorera ko hama bakabakira nk'impunzi batabanditse?
Ubu tegetsi ry'igihugu ni bwa ubuhungiro HCR ikorera kuri bazi babatiye.
Ubu abategetsi bo mu Rwanda ngaho muri baje kubaraba, bamaze kubabona, hari jambo barababwira babakiriye vyifashe gute?
Ubu niho bari bagitangura kutwakira, ndamenya icyo batubwira, niho twari tugitangura kubonana nabo, ngira twahava tumenya ahantu icyo batubwira.
Muri rusange mungana gute?
2,529 ni twaba twashitse twese. Nta makuru aravuga ko hari uwasigaye mu nzira, nigiriye ko twese twaje kuko nta n'isanganya twagize mu nzira, twaje neza. Bacungera umutekano wo muri MONUSCO badufashije, baracungera umutekano mu nzira, mbonenga n'abanyuma bamaze gushika.
Mwahaje n'amaguru?
Twahaje n'amaguru, kiretse ibimuga n'abari barakomeretse muri iyo ntambara yo mu kw'icenda, bashoboye kuronka imodoka yabafashije ikabunguruza, ariko ibintu byashikirijeyo nka byose kuko tutashobora kubyikorera.
Ari nk'ahamwe Leta y'u Rwanda naho na RCR mu gihugu cy'u Rwanda bokomera kuri iryo jambo ry'uko atampunzi n'imwe bakira ku butaka bw'u Rwanda atarinze kwiyandikisha muri ubwo buryo mumvuga ko butajanye n'imyemeranire yanyu, muraheza muce mukora iki?
Tuguma twinjiye yuko twakirwa neza, bamaze kumva ingorane dufise nabo nibaza ko badaca baduterera hanze, niko baza kutwakira neza.
Hari ico uwo muyoboka Zebiyange Ndakumana arababwira?
Uyaye tumuheruka akiri Burundi atarahunga mu 2012, nta kintu na kimwe turavugana, nta jambo na rimwe tubwira.
Ndayisenga Jean Françoise, murakoze kuri kano kanya muha ijwi rya Amerika.
Murakoze nawe.
Ku rubuga rwa Twitter, Minisiteri ifite impunzi mu nshingano zayo mu Rwanda yanditse ko impunzi z'Abarundi zisaga 2,500 zari zarahungiye Kamanyola zinjiriye ku mupaka wa Bugarama, zivuga ko zihunze umutekano muke. Iyo Minisiteri ivuga ko yo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bari kubakira babaha ubufasha bw'ibanze. Munyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana yavuganye na Bwana Frederic Harerimana, umuyobozi w'akarere ka Rusizi aho izo mpunzi zambukiye, atangira amubaza iby'izo mpunzi.
Impunzi z'Abarundi babaga muri Congo zahungiye mu gihugu cyacu mu karere ka Rusizi.
Zaba ari zingahe umubare ya nyayo?
Twagira kugeza n'ubu ngubu turacyabona abaza kandi n'abamaze kuza bose ntabwo barandikwa, turacyari kubarura. Ariko urebye n'amaso bari hagati y'igihumbi na 500 n'ibihumbi bibiri, ubwo mu mwanya uri buze bose bamaze kuva ku ruhande rwa Kongo, uko turi kubabona batugezeho tumaze kubarura, twaza kubatangariza byinshi bifunze.
Wenda niba mwavuganye nabo bari kubabwira ko bari guhunga iki?
Kanya ntabwo tukiri turatuza cyangwa se nabo ngo batuze, ku buryo tujya mu byo kubabaza ngo barahunga iki. Urumva umuntu umubaza icyo ahunga umaze kumwakira, icyo dukora ni ukubanza kubakira, ibindi by'ukubabaza icyo bahunga baza barabitubwira, ariko haravuga bati umutekano wacu ntabwo tuwizeye, ubwo rero nibyo tukirimo turaza kubaha amakuru masaha ari buze.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo, ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amashyirahamwe yigenga afite uruhare rukomeye mu rugamba rwo kurwanya amakimbirane, kugarura no gutsimbataza amahoro, kimwe no gutera umusanzu mu iterambere ry'igihugu. Amwe muri ayo mashyirahamwe arimo ayo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari arahamagarira za leta kutayafata nk'abanzi. Ibyo babivugiye mu nama ibahuje iteraniye i Nairobi muri Kenya yo kwigira hamwe uruhare rw'amashyirahamwe yigenga mu gukemura ibibazo n'amakimbirane. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza i Nairobi muri Kenya adufitiye inkuru irambuye.
Iyo nama yateguwe n'unani mpuzamakungu rw'amashyirahamwe yigenga hagwanya injyane n'amakimbirane mu ntumbero yo gushikira iterambere nyakuri. Beverly Ringada aseruka iryo shyirahamwe yabwije Ijwi rya Amerika ko ahanini igikenewe ubu ari kugwanya ihonyangwa ry'agateka kazina muntu rikorwa na bamwe mu bategetsi b'amareta hamwe n'imigwi igwana. Namubajije niba yizeye kubona ivyo yifuza bishitswa.
Of course, definitely. Otherwise, we wouldn't be here as we have agreed on yesterday. Probably there are two things.
Agira ati, ego cyane hatari uko ntitwari kuba turi hano. Nk'uko twabivuganye ejo, hari ibintu bibiri dufise muri iyi si yuzuye agacinyizo gakomeye. Ni ivyizigiro no gushyira hamwe ingufu mu guhindura ibintu. Hatari uko abafise ingufu ari bo leta, igisirikare n'igipolisi, bo bandanya guhonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu atacho binona.
Also in the military, in the police, we continue perpetrating human rights violations with impunity.
Ariko Emmanuel Chidongo yaturuka muri Tanzania sanufisa makenga.
Kwa jinsi mambo yanavyokwenda ni mazuri. Sasa sijui.
Uko ibintu biri ni byiza, turiko dukora byiza. Ariko mu mareta yacu muri yase ubu hari intambamye, amashyirahamwe menshi ntagifise umwidegembyo wo gukora nka mbere. Kera warashobora gukebura leta haba ku nyungu z'abarimyi cyangwa abandi bantu bato bato. Ariko ubu hari ubwoba. Mu bihugu bya Afrika haracara gahaze. Niko tuzoganira byinshi. Ariko bizoherera kuko amashyirahamwe yigenga ntacyo yishoboje atamigenderanire na leta. Ariko umurundi Bosco kubwayo ntakekeranya ku kamaro k'inama.
Uravye ingingo bagiye bihaye bakavuga bati tuzoshiraho abaduserukira ku rwego rw'isi yose, hanyuma mu burere hanyuma tugerageze kuza turabwirana ibiko biraba, ndetse tuze turakorana amanama buri gihe harimwe mu mwaka canke kabiri. Urabona yuko kumure nibamara gushika iyo bose baje bava ko kumure byo shura kugira ikimazi, abantu bakamenya yuko mu gihe cy'intambara, mu gihe atamutekano uhali ko bategeza kuguma biyumvira kwiterambere, kandi bakamenya ko niko intambara canke umutekano muke ari intamba myiterambere, ariko bakamenya yuko bishobora gukunda yuko uguma wiyumvira niterambere naho nyina habari yo ntambara canke ugahiga inyishu z'ibyo bibazo bizana intambara. Nibaza ko bizagira akamaro.
Charles Njap nawe wo muri Kamerun agaruka ku kibazo abategetsi ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bakunze kwitwaza.
Some Western NGOs represent the policies of their governments.
Amashyirahamwe amwamwe yo mu bihugu bya rutura aserukira amapolitike y'ibihugu byabo n'ukuri, kandi bishobora kuba intambamye ku bihugu bikenye. Mugabo kandi mu nzira y'iterambere igihambaye n'ukumviriza. Nibaza ko amareta akwiye kureka kwama mu kibanza cyo kwizibirira ko
defensive positions all the time.
Kubwayo nawe yibaza ko inyungu zigaruka ku mareta ubwayo.
Naho bitoroshye gukorana n'amareta, kuko kenshi amareta usanga bitoroshye gukorana n'amashyirahamwe yigenga bashizeho ingingo kuzovugana na za leta kuzisaba bimwe mu byo bategerezwa guterera leta nk'aya mashira hamwe kukubera ko ugiye kuraba ivyo bariko biga ubundi ivyo vyazanira akunguko na mareta giye kuraba ibihe turimo sinzi ko amareta yose azovyemera ko hariho amareta mwamwe azobonamwo inyungu akavyakira kandi twize yuko mbere n'ayandi mareta yose azovyemera
ico cizere naco anibambe cikunda afise n'ubwigihugu ciwe ca Kongo kiri mu ryane.
Je sais bien que la situation de la RDC par rapport à sa fragilité.
Ndazi neza ko ibintu biteye ko bahuravye ndyane muri Kongo. Mugabo mashira hamwe yigenga turizeye ko bizogenda neza. Nico gituma tuza muri aya manama kugira dutore uburyo bwo kwikingira ivyoshika.
Pour prévenir à cette situation.
Inama yatanguye kuri uyu wa kabiri yari yitabwe n'abantu bavuye ku migabane ya Afrika, Amerika, Aziya hamwe n'Uburaya. Eroje urika neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, ikipe Olympic Star yarayinganyije ubusa ku busa na El Hilal Obeidi yo muri Sudan. Ni umukino wo guhatanira igikombe cyitiriwe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika, CAF. Umunyamakuru wacu w'imikino Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye uwo mukino wabereye mu ntara ya Ngozi.
Muri higano rya Afrika ryo kwiganirwa igikombe cya Afrika Coupe de la Confederation kuri uyu wa gatatu, umugore Olympic Star w'Imuyinga watanye mu mitwe na El Hilal Obeidi wo mu gihugu cya Sudani. Urwo rukino rwabereye ku kibuga Urukundo kiri muri komine Mwumba y'intara Ngozi. Urwo rukino mpuzamakungu rwa mbere kuri icyo kibuga nigwereye abanyamuyinga kuko umugwi wabo wanganije na El Hilal ubusa ku bundi inyuma y'iminota 90 y'urukino. Uko kunganya ni kwahimbaye abakunzi ba Olympic Star nk'uko no yabibwijwe rya Amerika.
Nibintu bibaje cyane rwose kuko urabye ukuntu bakinye icyo cya kabiri batagukira nabi cyane batagukira defensive uriye kubatakira imbere kugira bashobore kuza hakiri kare.
Umundwi imwe n'igice bazoje gukina urukino wo gusubiza n'igikusaba umumenyereza
kumenyereza yo kwatana bakinye neza akongera akababwira bakina umupira wo hasi kuko Sudani bakamenya gukina umupira wo hejuru bakinye umupira wo hejuru bashobora kubadomina kuko barabarusha uburebure no kumipira yo ku mitwe bashobora kubadomina bazaba yuko yabafasha mu kubamenyereza umupira wo gukina hasi.
Umunyereza w'umugore Olympic Star nabo nyene ntiyashimye kubona mu rukino rwa mbere abasore amenyereza bataronse igitsindo na kimwe, naho yagerageje guhindura ibintu mu kibuga. Nahimana Hussein Welo avuga ko abakinyi biwe bakinanye igihababo.
Urabona kuri jewe na yembona yuko ari akantu paske abahungu bacu tukiniye mu Burundi urabona bari suppression y'abafana, sibyo? Bari suppression y'abafana ariko cyenda se yuko amakiro turu ashora kugira akantu oya sikuvuga yuko twashize ngo umwataka umwe wonyene twashize abataka babiri ariko urabona ka discipline tactique bari ko baragira parce que twa twarakinye 4-4-2 sikuvuga ngo twarakinye match dufise umwataka umwe twakinye shije abataka babiri ariko urabona tugiye kuwataka turashira abataka babiri tugarutse ku defender tucya tugumana n'umwataka umwe.
No mu rukino rwa mbere rw'iryo higanwa rwabereye Bujumbura Olympic Star wari wanganije na Etoile Filante wo muri Burkina Faso ubusa ku bundi. Abo basore b'Imuyinga bagiye kurondera insinzi wa gadugu kandi barayizanye. Nta wuzi ko muri rukino rwo kwishura ruzohuza Olympic Star na El Hilal Obeidi muri Sudani bizogenda uko. Umumenyereza Hussein Welo avuga icyo agiye gukora.
Urabona muri football byose birashoboka, urabona twarakinye match contre EFO twaranganye igihe Bujumbura ariko muri Burkina Faso tucya tugira correction nayo match vraiment cya mbere na mbere turashimye Imana twamaze kubamenya ingene bakina tugiye kukosora kugira amakiro turu tugire resulta nziza cya mbere na mbere ndashima Imana kwanza ndabashima abafana urabona support yabo irakeneye muri football urabona umufana n'umukinnyi wa 12 urabona muri football hari ibintu bitatu ari gusinda gusindwa no kunganya bategezwa kumenya yuko muri football ibintu bitatu birakeneye ariko twabuze no musa amahigo yo gutsinda yendazi yuko tugiye kukosora sivyo match return kugira turondere intsinzi.
Urukino rwo kwishura mu gihugu cha Sudani akaba ari kwigenekerezo rya 17 kuno kwezi kwa gatatu turimo atagihindutse. Mu ntarangozi iri mu buraruko bw'u Burundi, Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Wabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala,
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayagejejweho na Aloyse Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.